hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yagiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2012 ufite 12 kometero 19 na 2022 mu Rwanda mu 2023 mu ushora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru mu wezi tatu akabungu radio yacu bewa akaburungu com mwiboneza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Munikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa kimere mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cyo munsi tugiye kugaruka ku ngingo y'inama mpuzamakungu ijeje umutekano yo kwigenekezo rya kane ry'uku kwezi kwa 12. Ingingo ivuga ko inama mpuzamakungu ijeje umutekano n'amahoro ku isi yasanze mu Burundi amahoro ariko aragaruka kandi na leta yarafashe ingingo zo kubabanura no kudahana. Iyo ngingo yafashwe nyuma yaho kandi inama mpuzamakungu ijeje umutekano iboneye ko imigambi ngenderwa ko yashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye hari imigambi nyayo izotuma Burundi bwogorora. Amatora yabaye mu mutekano nk'uko bishikizwa mu rwandiko rw'inama mpuzamakungu ijeje umutekano n'amahoro ku isi ngo ni kimwe mu byatumye haba akizero ko kazoza keza kariho mu Burundi. Naho ibintu bitari bike byagiye mu buryo inama mpuzamakungu ijeje amahoro n'umutekano ku isi yasanze hakiri ibintu bitari bike bikwiye kunagurwa kugira ngo Abarundi bashobore kurekuranira ubutungane bwigenge gusumba hanyuma n'ukwishyira no kwizana kw'abamenyesha makuru n'amashyirahamwe adahanira inyungu za politiki gutera imbere. Urwandiko rwashyikirijwe n'inama mpuzamakungu ijeje umutekano rurashyira ahabona amakenga ku byerekeye ukutubahiriza agateka kazi ya muntu maze inama mpuzamakungu ijeje umutekano igatera ka mu leta y'u Burundi kayisaba gufata na nkama icyo kibazo. Muri rusange ariko inama mpuzamakungu ijeje umutekano n'amahoro ku isi yasanze ibintu bitari bike bimaze kunagurwa mu Burundi iraheza isaba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu bitagiramo umutekano no guhagarika amaraporo yahora akorwa ku Burundi uko amezi atatu atashe. Iyo ngingo ivuga ko Burundi buzahora bwihwizwa mu rwego rw'ibindi bihugu bigize akarere ka Afurika y'ibiyaga binini. Iyo ngingo ariko rero ntiyakiriwe kumwe n'abarundi bo mu mirwi itandukanye hamwe n'amashyirahamwe atandukanye. Hari abarundi bavuga kw'ishyirahamwe mpuzamakungu ryahemukiye abarundi mu gufata iyo ngingo mu gihe hari abandi bavuga ko iyo ngingo ije hageze kuko Burundi hari igihugu gitekaje kandi kirimo umwidegenzo. Mu kiganiro munsi agace munsi twatumiye abashingantahe babiri bazi neza ivyerekeye imigendanire hagati y'ibihugu n'ishyirahamwe mpuzamakungu kandi bagiye kudufasha mu gutegera neza isiguro iyo ngingo y'inama mpuzamakungu ijejwe umutekano. Turi kumwe na Ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye yigeze guserukira Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu i New York akaba yarabaye umushikiranganji ajejwe indero n'inyigisho mu Burundi. Muraho Ambasaderi Ndaruzaniye.
Maramutse neza Frederic, ndamukiza na Ambasaderi w'Uburundi tuvugana tumenyeranye.
Murakoze cyane rwose. Turi kumwe kandi na Ambasaderi Edouard Bizimana aserukira Burundi i Moscow mu gihugu cy'u Burusiya. Muraho Ambasaderi Bizimana.
Ego me ndabaramukije murakoze cyane Ambasaderi Gamaliel ndabahaye mirwe
mirwe neza mushinge ntahe ndagomba gusaba kanya gatoyi kugira ndabahoze ku ngingo mwasabye uko mu Burusiya mwasabye ba leta y'u Burusiya kwiheza ikibazo cy'abantu bapfira hariya mwarabuze abanyeshuri benshi batatu bakurikirana mu minsi mikeyi narumvise rero ko mwababaye niyo ni mwasabye ko aho muserukira kubafasha kugira umutekano w'abamuserukira usubiye kugaruka.
Urego murakoze cyane murakoze cyane.
Ego Amerika rero dutangure kuri uwe ambassador ha Edward Zimana ngingo y'ishyamwe mpuzo makungu ikuru Burundi ku bihugu birimo umutekano muke mwayakiriye gute.
Rero murakoze cyane jewe ndi mu Burundi ngira ngo batari bake bakiyo ngingo neza kuko ni ngingo twari twiteze kuva kera twagumye abantu babisaba ko u Burundi bwoba kuri urutonde kuko nta namuzi ugararwa ari bitekere byari gutuma buguma rutonde ngira ngo kandi byarerekanye neza yuko akamo katewe n'umukuru w'igihugu yarabifuza yarabisubiyemo arabisaba mu nama igira 75 y'umuryango mpuzamakungu woni hama rero ngira ngo byo twagumye tuvuga twa yuko u Burundi atangorane buteye amakungu yotuma bija kuri iyo kuri urwo rutonde ngira barasabye barabyumva barabona yuko harimo kuri
Mwihu ambasadori gamariye ndaruzaniye yungi ngomwa kiri ute
Mwrakoze chane ila mbaze mbuke inge ningi ngo ifata njiyo nibazako abantu bafatiye ku buryo batezuri Burundi suya kuronka kuja kurutonde rwa inama ishinzwe umutekano mu isi uko amaze umeze afata eze ariko siporo ivuga u Burundi kazohoriza hamwe n'iyindi raporo nayo nyine iza kenshi ku mutekano uri mu bihugu byo muri Afurika yo hagati n'ibiyaga binini. Ni ingingo rero ivuga uburyo ibiri Burundi bishikiriza inama y'umutekano ya ONU uko amezi atatu yahora asabwa raporo babireke hanyuma raporo ivuga ibiri Burundi izohoriza hamwe n'iyindi raporo igira inama y'ibihugu byo muri Afurika yo hagati n'ibiyaga binini. Hariho niwase rero nibaza yuko ikibazo cy'u Burundi avuye ku rutonde na gatoya ari koko yihweje uburyo amatora yagenze neza.
Muravuze ko u Burundi butavuye ku rutonde rw'ibintu ishyira mu mpuzamakungu yihweza ariko nk'uko twavuze mu ntango u Burundi bwavuye ku rutonde rwahora ko uko mu mezi atatu ishyirahamwe ONU yahora ririnda kugira amaraporo ku kuntu ibintu byifashe muri icyo gihugu.
Yego cyane ko borohereza u Burundi ubu kugira bushobore gukora neza hamwe na ONU ifashanye n'izindi nzego zo muri Afurika n'ahandi ngene u Burundi bwogira amahoro kukoroheza ni byiza cyane rwose imwumva uwo byanga.
Ego mei, tukawazi kuni mwebi ambasadere Bizimana iyo ngingo muiha insiguro ihe koni ngingo ifashwe mugihe abarundi batari bake bavuga ko hatari bagiye ko ingingo hiyo ifatwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ku bwanyu insiguro iyo ngingo niyi?
Insiguro iyo ngingo ni uko inama ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yararabye neza gushyira u Burundi ngira ngo hamwe n'ibihugu birimo uduhagararo ku isi cyangwa birimo ingorane nyinshi ngira ngo murazi biba mu buce bumwe bumwe nka muri Afurika y'uburaruko icyo cyitwa Sahel karaba neza mu bindi bice ngira ngo nta muntu yobyegeranya hamwe n'u Burundi ngo ije kuri aho ibihabera biteye ubwoba cyane rwose kandi bihagaritse imbaraga ku buryo rero ngombwa ngo u Burundi naho ngo washyiraho kandi no muri ibyo bihugu mba ntafi nta gihugu bashyizemo ngo kije kuri urwo rutonde kandi urazi ibihabera ari ibintu bitameze neza cyane kandi no mu bindi bihugu urazi ama rero barabonye ko bano kurenganya u Burundi urazi kuva 2015 kugeza iki gihe urazi ibintu byabaye mu Burundi birangurwa baravuga ati by'amatora amatora yagenze neza bose bagashima umutekano mu Burundi uragaruka hanyuma n'utwigoro twinshi igihugu cyatekagira kugira ngo igihugu kimere neza abantu batekane batekanirwe no mu byabo ibyo rero ngira ngo babirabye bose bagashyira ku munzani bavuze bati aba bantu niko bandanya tubagumiza ku rugo rutonde rw'amezi atatu kandi urumva binatuma umubano n'imigenderanire y'igihugu cy'u Burundi hamwe na Shangri-La ucumera neza hanyuma n'utugorane twari tuhari kugira ngo umuryango imiryango ikuguruka kugira ngo batuganire batore inyishu n'ibibazo byaba bihari.
Ambasaderi yamaze ndaruzaniye iyo ngingo ifashwe mu gihe hari amashyirahamwe ahamye agateka kazi ya muntu atari make mu gihe abarundi bari mu migambo itari mike cyane cyane itavuga rumwe na leta irahuritira kandi ivuga ko mu Burundi ibintu bimeze nabi cyane rwose gusumba bwanyu ni kuki iyo ngingo yafashwe muri iki gihe isiguro muriha ni
nagira tuvangure imirimo ibiri ya idasa muri icyo kibazo inama kinzwe amahoro n'umutekano ku isi le conseil de sécurité ni inama ya ONU ni inama nkuru yo muri ONU kuva 2025 ishinzwe kubungabunga amahoro umutekano ku isi yose niyo turiko turavuga hakaba n'inama ya ONU ishinzwe kubahiriza agateka kazi na muntu ku isi niyo mumva yambikira inama uko umwaka utashe mbere yahaguye ishinga n'umurwi usuzuma ingene izateka kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi uriho umaze imyaka indi ya raporo
mwihweje ivyashikirijwe n'ako kanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu kajejwe agateka kazi na muntu ku vyerekeye Burundi eka niyo ngingo ifashwe yawo ntihariho ubudasa vyo boba bita mu gifaransa nka contradiction
habana gasohoye iyo nama ishinzwe umutekano yarihweje ingene amatora yagenze kandi karonka umukuru w'igihugu mushaka nta midugararo myinshi y'umurengera yabaye hariho umugambwe mukuru umwe witwaye uvuga yuko warenganijwe inzego z'ubutungane mu Burundi zibishinzwe zirabisuzuma bemeza ko perezida ariho yasinze muri icyo kiringo rero amatora yarabaye haba perezida mushasha sinyibaza ko ariyo kondeze na gatoyi nibyo yemeza hanyuma igashisaba yuko ishima ibyo igashima yuko iraporo y'amezi atatu kumbure yoba irabangira raporo ikazohoriza hamwe n'izindi za afurika yo hagati n'ibiyaga binini igashisaba leta y'u Burundi yo gufashanya na ONU kugira ingorane zitari zike Burundi buhanzwemo zibuvemo iyo nama rero ntizishinzwe ihamagara leta y'u Burundi gukorana na ONU kugira bahangane n'ibyo bihanze igihugu u Burundi rero cyahindutse ubu haje perezida mushasha asa n'uko yugurutse gusumba uwahoraho akagira amanama n'abo bantu yarakiriye intumwa za ONU ziza mu gihugu zirongowe n'abantu bo hejuru icyegera cy'umukuru wa ONU ashinze afurika hamwe n'intumwa yiwe special mu bihugu bya afurika yo hagati n'ibiyaga binini iyo nama yarabaye ihura n'abantu benshi Burundi mu butegetsi irahura n'abantu benshi international bakorera i Burundi irahura n'abandi akiseri nimwe ashaka babashinzwe politiki mu bihugu b'Abarundi niho yaronka raporo rero ashikiriza iyo nama yari yamutumye mu izina
egome ambassadeur Edouard Bizimana mwihweje iyo ngingo murabona ko wa murwi w'ishyirahamwe muza makungu jiri wakatika kaza munu ukwe kuandanya iko wavyayo Burundi
wala wikuzi kupakera yuko ujamurubi ilangu mwanaraje ingene amaraporo yao wala hao mundu yivaza ananiwaza yu ujia waandika yu wabikura kuko umba lime bochi barazi yuko mungu ujamu Burundi kodeli bintu byo kuma telefone cyangwa ntawuzi yukura ibyo wandika mugabo nibaza yuko abarundi baramaze kuvuga aho bahagaze kuri uwo mugwi
ariko uyo murwi
ntakibanza ufite
ariko nuko uyu mwe uburenganzira bwo kwinjira mu Burundi
oya urumva ahubwo ikibazo nyamukuru ni uko ibyo bandika ibibazo babikura hanyuma ugasanga bifashe ntibihuye n'ibiba mu gihugu kuko uko babivuga bo n'ubu niko bakibandanya bavuga ngira ngo nta kintu na kimwe kimeze neza ku Burundi bagira bavuga njye ntacyo ndabona umwanya wose iyo bariko baravuza amaruru ngo ibintu biracika narabonye n'igihe iki kiza cya coronavirus cyatangura ibyo banditse amaraporo banditse ni ukuri ngira ngo bobo icyo bashaka ni uko nyine bifuza ko Burundi bwozingama kabisa kugira ngo babandanye baronka akazi kabo uwo murwi nibaza ko ngira ngo nawe nyine uzokwishyira abandi ukabiguza mu kaji buntu ukagira amaraporo agororotse erega byo kuvuga ko hari ibindi bintu byo kwigwa mu Burundi bikeneye mutoso rwari yahari birahari ndacho bituma rero n'igihugu cemeye yuko cyo zakiragaza nabandi kugira ngo batorere inishu ibyo bibazo bito bito hari ibibazo by'iterambere hari ibibazo bijanye n'ubutunzi ibibazo bijanye n'ikiza cya coronavirus murumva ibyo byose bisaba ko abantu boje hamwe bakaganira bagafashanya uwo murwi nawo nibaza ko uzohaza ufata inzira ukaja ku murongo ugakora akazi wategereje gukora ibyo nabyo niyo abarundi babona ko abo bantu bariko bakora ibintu byofasha igihugu kugira ngo nabo nyine bazoganira mwarabonye n'umuzi murwi w'ibihugu bivuga igifaransa nabo nyine ko nabonye bagarutse ku murongo bakavuga bati Burundi ibihano byafatiwe birahuyeho ngira ngo n'abandi basosa ku murongo bafatiriza agakozi kabo kore ibyubaka tubonye bakora ibyubaka bakabubaha bigenewe b'abanyagihugu badacokora abarundi babubahiriza ngira ngo nta kizomuza ko nabo nyene umuntu yohava arabi nyene ibintu bishobora kuja mu buryo
bakaganira
bagakora
kandi icyo kibazo tukibaze ambasaderi wa Gamaliel ndaruzaniye
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo se baradikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mitiemo ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
uyu murwi w'ishami nk'amakungu jeje wateka kazi ya muntu urakwiye kubandanya ukora imirimo yawo muri iki gihe ishyamba mpuzamakungu ivuga ko amahoro n'umutekano wiko bigaruka mu Burundi
murantunga mwaba musaba ikibazo mutari mambari uwo murwi washinzwe n'inama nkuru ya ONU ishinzwe kubahiriza agatanga kazi na mugwi yishe uwo mugwi rero afise itegeko ryawongeye manda y'umwaka wose simbona ingene uzohagarika uzobandanya ahubwo nibaza yuko kumbure ku Burundi buriko buruguruka ngo havamo barekure bakinjira kugira babaze babone ibyo barondera bakuvuga ibyabaye mu gihugu ko barondera kubaka sinovuga rero iyo raporo ko siyo mbise ariko turavuga raporo ya Conseil de sécurité de l'Universal de l'État y Burundi sinzi ko tuvuga raporo imwe rero
iyo ni imwe mugabo n'ikibazo kijanye n'ibibazo twako turavuga igihe twavuga ko hashobora kuba hariho ubudasa ku byerekeye iyo ngingo ya ONU eka n'iyo murwi ubandanya ibikorwa bya mu Burundi urumva ibibazo bijanye ariko tukagaruka kuri ambassadeur Edouard Bizimana agira icavuze ku mashirahamwe nk'uko twabivuze mu ntango hari amashirahamwe kana abantu mu Burundi basa bamwe biyamiriza iyo ngingo yawe ni abandi nabo basa n'abayishyigikiye ndashaka cyane cyane mutubwire ku bwanyu mu buryo ki ku mashirahamwe avuga ko eka mu gufata iyo ngingo ishyirahamwe ONU ititayeho cyane rwose ikibazo cy'agateka kaza mu
Urajye nibaza ko ngira ngo ubora aba babivuga akaraba ingene bangana akaraba n'ibyiyumviro batanga ngira ngo yohava akura mu cyirwa kuko murabona kuva ngira ngo Uburundi bwikukira kugeza n'ubu hariho abantu basigira banezerwa yuko igihugu coba mu mutekano hanyuma n'ikintu cera bakacita cirabura nukuri nibaza ko abavuga ko ONU yihenze sinibaza ko bafise ukuri kuko nibaza ko yafashe umwanya ukwiye ugakurikirana ibigwa mu Burundi ukaraba utwigoro abarundi bagira ngira ngo tuvuga ko ariyo yihenze ahubwo abariko baravuga ko yahemukiye
abarundi ariko barihenda ambasaderi Gabriel Ndaruzaniye hariho amashyirahamwe n'abarundi batari bake ikaba biyamirije iyo ngingo ya ONU bakavuga ko ONU ititayeho agateka kazi ya muntu ibyo mwebwe mubivuga kwi
nagira mvuge gatoyi mu gifaransa ibyo iyo ngingo ya Conseil de sécurité yasabye leta y'u Burundi la déclaration appelle la fin des violences des droits de l'homme appelle à veiller à ce que les auteurs de violations des droits de l'homme soient tenus responsables. Le gouvernement appelle le gouvernement à coopérer avec l'ONU pour relever les défis auxquels le pays est confronté. Mu Kirundi, il y a ijambo rya Conseil de sécurité, ça va. Et ça y est, Burundi, quand on gérera déjà, il y a un état ikabuza ikabuza ko uhotera kazega kazina mu kabandanya mu gihugu karaba yuko abagirizwa gihohoterwa bashize imbere y'ubutungane igasaba leta ko yokorana nawo kugira ngo ibyo byose bigoye bihanze byoronke inyishu mu nama n'ingingo nibaza yuko ibyo ikonteze kitahigeza nize yasabye abandi bashinzwe kugiriza ankete bazayiha raporo mu nyuma y'ingene zagenze icyo gituma rero leta yokorana nabo kuko impera n'imperuka bazumikira raporo inama ngo y'umutekano yo kwishyura nicyo nuvuga jewe nokebura kuko barinze bahise babyanditse gutya nibaza ko bizari kwihweza ikiriho kiraba bakazukwandika ibyabaye ntazo no sinoshobora kuvuga uno munsi ngo barabeta ndi babeta kusigira izo raporo
mwihweje ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye ibimaze kurangurwa nk'uko ishyirahamwe impuzamakungu ribivuga mu Burundi murabona ko ayo mashyirahamwe cyangwa abo bantu bavuga ko ibintu bimeze nabi kurusha boba bafite ukuri
abo cyono bahanura nuko uwemeza ko ari byo iyo bitangira ibyemezo utabitangiye ibyemezo rero sinyoshobora kuvuga kubeshya no kutabeshya ibyo rero baba muri leta baba batavuga kuvuga rimwe sinabikunda bafite ibindi byiyumviro bitari kumwe n'ibya leta nibaza yuko umwe wese icyo vuga yokegira icyemezo utabigira icyemezo rero uri kubatera umudugararo mu gihugu ibyo rero mubihakana jewe ubu naho sinobyemeza kandi kuko ndabigirira ibyemezo byo bavuga
ambasaderi Edouard Bizimana hariho rero nk'uko twabivuze ari mashyirahamwe ika n'imirwi ishima cyane rwose iyo ngingo bamwe muri bo bakaba basa n'ababiyamiriza eka n'abanegura bakasa n'abakora ku itama abantu bari bashigikiye ko ibihano bibandanya ku ishyirahamwe mpuzamakungu ryo gumiza ku rutonde Burundi abo bo mu bavuga kwiki
oya je nibaza ko ari uburenganzira bwabo bwo gushima hanyuma ariko nibaza ko atabye gukora ku itama byoba kuko nta kamaro kuko iyo ngingo iheshite ku Burundi gaheshite ka abarundi bose naho hari atabye hari ibyo boba batumvikana ko hari byinshi bahurije ko birahuza kuba ari abarundi byonyine basanga Burundi icyo kintu ni ikintu gikuru cyane cyo bahuza hanyuma ngira ngo abashimye n'abatashimye boja hamwe bakaza akavugana bakaraba bati none rero uvuga ko utashimye kubera ikiri nawe akavuga icyatumye ashima mugabo ntiribe isoko yo kutumvira cyangwa kubiganira nabi niba kwacyo bitanga hanyuma ngira ngo hari ikindi kintu umuntu yovuga urazi ingene hari impunzi nyinshi ziriko zirataha namwe mbona uno munsi bavuga ko hari impunzi zizova mu Buganda zizoza n'indege zozo abandi mu Rwanda mu makambi atandukanye sinibaza rero ko hari abantu baba bariko barataha babona ko mu Burundi umutekano wabuze ku gihe arico gituma rero mvuga nti inama yawe ishinzwe umutekano yabonye yuko hariho ibimenyetso byinshi yuko igihugu cy'u Burundi kirimo umutekano kandi kitobananya kiba kuri urwo rutonde rw'amezi atatu rwari rusanzwe ko
ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye nk'uko na biraje ambasaderi Bizimana hari n'andi mashyirahamwe n'abarundi ika bashimye cyane rwose iyo ngingo ariko ugasanga kenshi na kenshi hariho n'abafata iyindi ngingo yo kunegura ika no gukora ku itama abandi bari bashigiye ko iyo ngingo itofatwa abo barundi cyangwa amashyirahamwe muyavuga kwiki
rero nibaza yuko utagira icyo avuga asanga ukora ku itama uwo bariko baraganira bose n'abarundi bari hamwe iyo ngingo y'inama nkuru ishinzwe umutekano mu isi yerekeye abarundi bose n'aba bari muri guverinoma cyangwa ahandi turi abarundi igomba gufasha abarundi kugarura amahoro n'umutekano igomba gufasha abarundi gusubira kugira imigambi y'iterambere hamwe n'abafata ku isi sinumva uwogaya icyo kintu yaba utavuga na leta cyangwa leta yogaya ko inama nkuru ya ONU ibafasha gushyira hamwe kugira amahoro agaruke umutekano utere imbere hanyuma iterambere risubire kuzamuka sinumva neza kiretse niba batasomye iyo raporo benshi basoma kiti cyangwa icyo bumvise ntiyagiye muri leta cyangwa ahandi kamenya n'iyo raporo nusaba abantu bose bashinzwe ikintu mu gihugu ko bosoma neza iyo desiziyo yatanzwe kugira bategere icyo isaba abarundi ibasaba kuha inama kugira amahoro agaruke kugira umutekano ukomere mu gihugu kugira iterambere risubire mu nzira yahoramo kera imfashanyo y'u Burundi igaruke mu nzira nk'uko yahoramo sinibaza rero yuko ntawatsinze n'ubutatsinze n'abarundi tuzotsinzwa amahoro ataboneka. Nusaba rero yuko mu migambwe yose usaba raporo aho yandikiranditse bayisome, baheze kuyisoma ibwira abantu babo, hama basaba icyo bokora kugira ngo korere hamwe na Leta iriho, turondere umutekano mu gihugu, turondere amahoro, turondere ingene iterambere ryugaruka. N'izindi nama basaba sinyumva igituma bubipfa bukorera ku itama, kuko ifite amahoro atabonetse abarundi gufatweza. Sinibazaga ko kwitamo imice ngo hari abo bashima n'abahakana, kumbure ntibategereye neza izarize, nibaza ko benshi batabisoma.
Murakoze ikibazo gihamba cyane rwose, ambasaderi Eza Bizimana na ambasaderi Gamaliel Ndaruzabiye, muhuriye ko cyane rwose ko ari abashima iyo ngingo, abinegura bose bwa mbere na mbere bari bakwiye kuraba ikintu cyoteza imbere abarundi, eka abarundi bose bakaja hamwe bagakorera hamwe kugira ngo amahoro n'iterambere biboneke. Ibyo bintu rero n'ibintu byagiye bibonekeza ko bidakunda gushika mu Burundi. Ku bwanyu icyo bagitera iyo nyifato mu Barundi ni ikihe, ambasaderi Edouard Bizimana?
Ubwo nibaza yuko ikibitera cyane cyane ni icy'umuntu aba yari yiteze kuzokura ngo iyi cyangwa iriya, hari abayobera bati Burundi kuguma kuri urwo rutonde natwe turonka ibyo tuvuga cyangwa tukaronka ingene tubandanya tuvuga n'abo Burundi cyangwa imigambi yacu tuyunguruza kugira ngo intera n'imperuka bashike ku byo barondera ku nyungu za politike cyane cyane. Mugabo nibaza yuko batari bashize imbere inyungu zabo bwite atari inyungu z'abanyagihugu, kuko ingingo nk'iyo iratesha imbuga igihugu, iratesha iteka igihugu, irafise ingaruka ku bijanye n'ubutunzi, kuko abantu baba bwizatunga ntibashobora kuja mu inama yawe ivuga yuko atamutekano urimwo, urumva bifise ingaruka nyinshi mbi ku gihugu. Ukimerewe nabi tuvuga kugira ngo twerekane yuko abo bantu batari bakwiye kuba bari ku butegetsi, hama natwe tubone kuba kubuja ko nibyo nibaza cyane cyane ni inyungu za politiki abantu baba barondera ariko badashize imbere inyungu z'abanyagihugu.
Ambasaderi Gamaliel Ndaruzabiye, kuva Burundi kwikukiye harabonetse ibintu byo kudashaka kuja hamwe kw'abarundi, nk'uko muri komunate ya Kamo ko abarundi bakwiye kuja hamwe bakabagakorera hamwe bagakorera hamwe kugira ngo amahoro n'iterambere biboneke. Iyo nyifato rero yarabonetse kuva kera, ku bwanyu iyo nyifato iva kuki?
Kugira ngo iva ku kudategera icyo barondera, kuko iyo twifurije amahoro mu gihugu abanye nawe ntayugira, iyo abana b'uwundi batagira amahoro mu kibano n'abawe ntayo bagira uko baba hamwe. Muri politike rero cyangwa ikintu kwanzeho mu Burundi yuko abadasangiye imigambwe ari abanzi habanamba, abadasangiye umugambwe bahiganishwa ibyiyumviro byo guteza imbere igihugu, ntibahiganishwa ibyiyumviro byo kurimburana. Ibyo rero ni ibara abarundi kwe kuyivamwo, abashinga imigambwe muhiganisha ibyiyumviro musaba amajwi y'abanyagihugu kubera ibyo mwababwiye muzobakorera, babatore nimwakora nabi babagayo batore akurikira. Imigambwe rero zirwana, imigambwe ihiganishwa iziyumviro z'iterambere ry'igihugu yemerera abandi, hanyuma rero umuntu yaserukiye iziyumviro abanyagihugu bashimwe niwe ashigwa imbere. Igihe agiye imbere rero nta kinyiza basigaye, barakorana kumbura kakira bya byo byabo byiza bimwe ati ndabishyire muri porogaramu mumfashe tubandane na rimwe mwavuga gushaka ku yandi matora. Imigambwe rero si y'abantana, imigambwe ni iy'abahiganirwa guteza imbere igihugu, si y'abahiganirwa kurimburana. Ibyo rero ni usaba cyane yuko abanyabigambwe muzigisha abo muri kumwe uwo mu wundi mugambwe nimuteganye imitego murushanya imigambwe y'iterambere. Siko nusigura nomara umunsi wose abatavugwa nyuma na Leta si abansi ba Leta habanamba, bigize abansi ba Leta ntibabice, n'abantu bategerezwa kuzana imigambi ifasha Leta gutera imbere. Leta nayo ishobora gukinyiza ngo ihonyore ku migambi itahora yatsinzwe kuko yayujije imigambi, ahubwo yumva ibandanya kubarusha imigambi kuko iziguma itogwa matora akurikira. Numva rero igihe tunigana turimburana bacana amazoti, icyo ni ikintu cy'indwara yateye kitari muri politiki, kiri mu gusambura igihugu kandi kenshi bayisambura batabizi ngo kumbure hariyo terambere hari inyungu kumbu no munsi runka amahera make y'umugabo ntazogera hayarira amahoro atabonetse mu gihugu saba rero ibyo bibaho bahiganirwa guteza imbere igihugu bakarusha nyiziyumviro ubwo bashima uwa mbere no munsi agatorwa ikibuza kunda toga mu itora rikurikira bitageze gutyo politiki ni mbi
muri isanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'izuri rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyo aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Izo ni zimbiro nziza cyane rwose zubaka ariko ambasaderi Edouard Bizimana hukorwa iki kugira ngo ibyo bintu byose muri kumashikiriza izo mpanuro nziza z'uko abarundi bakwiye atari imigambi imwe atari abansi ku butegetsi bwose buca mu matora imigambwe eka n'abatsinzwe ntibacinizwe kugira ngo ibyo byose bihinduke hukorwa iki hariho guhindura ibyiyumviro guhindura imico guhindura hoko gwiki kugira ngo ibyo byose bishike mu Burundi Burundi buze bwafata inzira y'iterambere ambasaderi Bizimana
nibaza ko ibyokorwa ari ibyo mwavuze abantu bakumva yuko igihugu ari icy'abarundi bose kandi umwe wese afite uruhara mu iterambere ryacu mu gushyigikira umutekano mu kubiteza imbere hanyuma akibanda cyane cyane kuri ibyo byo guteza igihugu no kubifasha ntibibande kubisambura kuko abarundi hari ibintu batarasanga abamibaza yuko kugira ngo ugire icuma ry'igihugu ari kuba uri ku butegetsi cyangwa gufata ubutegetsi rero nibaza yuko umuntu wese urashobora guterera ukoranye n'abari ku butegetsi icyo gihe ubu mugaterera ibyiyumviro mugaterera ibikorwa mugabo abitekereza ati rero igihugu kigomba kubiteza imbere mbanze gufata ubutegetsi ibyo nibaza ko ari ikintu abarundi dukwiye kumenya yuko atari byo ko hari uburyo bwo gufasha igihugu kubiteza imbere utabanje kwitembagaza ibyo rero nibaza ko ari ni porogaramu nini ni nyinshi no guhindura imyifato no guhindura ingendo no guhindura ibyiyumviro abantu bakumva yuko bakererwa kubana mu gihugu bose bakatiriya neza kuko ugiye gutwara igihugu cy'umunyota ntakizomarira igihugu na wewe ntacyo bizogufasha mugabo utwaye igihugu kimeze neza nawe wavuze uti hari icyo naratereye agacumu k'ubumwe kugira ngo igihugu kimere neza gitere imbere nibaza ko nawe wobishi akandi nacyo nakorohera
ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye imico eka inyifato eka filozofi y'abarundi muri rusange baba bari ku butegetsi cyangwa bari batavuga rumwe na leta no muri iki gihe hariho abamaze gutangaza ko eka bateza gufata ubutegetsi bagakura leta ku nguvu huko guki kugira ngo abarundi bafate ya nzira mwavuga ngenderwa ko yotuma urundi butera imbere ikintu cyo kokwa ni iki changement de mentalite paradigm shift huko guki
nagira n'icyo kibazo kuraba mu byo inama nkuru y'umutekano yasabye leta n'abarundi guteza imbere ukunywanisha abarundi reconciliation nationale guteza imbere gutsimbataza amahoro reconciliation de la paix guteza imbere la cohesion sociale imigenderanire y'abanyagihugu kuyikomeza guteza imbere iterambere ry'abanyagihugu development socio-economique n'ibindi kubahiriza ate akazi na muntu na leta ishingiye ku mategeko mu nyuma irasaba ibintu bitatu gufashanya necessité de discussion entre les acteurs internationaux gouvernementaux sur le prix de l'assistance financière technique leta yuguruka ibire kujya inama n'abafasha bampuzamakungu kugira ngo iterambere rishyigikirwe mu buhinga no mu mfashanyo y'amafaranga gufasha ya Commission de Confédération de la Paix ya ONU ikorane na ONU, ikorane na Union Africaine ni na karere bafasha Burundi kushikira mahoro no kumvikanisha Burundi hamwe n'iterambere ryamba. Basaba yuko ONU na OIA n'abafasha mu karere hamwe n'abashyigikiye Accord Arusha bafasha Burundi kusubira kuraba ingene boshyira mu ngiro ayo masezerano ya Arusha. Abona Conseil de Sécurité yereka inzira Burundi imbona ko ata Burundi iyo yumvise atayumviye naho viza yo kwishyura ikiri kirante ya manga tubiriramo mugabo n'iyondanze. Ibi rero basaba abandi nibaza ko Abarundi babyumva, nosaba rero yuko basoma neza iziyo nama yasanze igihugu, yasabye Abarundi, yasanze guverinema. Ngashimira cyane cyane yuko umukuru w'igihugu aguma yugurura yakira abantu yumviriza. Nibaza kukumbure ibadusaba bizahava bishika. Izo nizo nibaza yuko muvuga twibwiwe n'abandi ariko twarize na kubiyibwira izo batubwiye n'izo z'iwacu twabigize na kera kenshi. Nibasubire basubize umutima hamwe Abarundi bahagarare bajya inama ingene bava mu bibazo barimo barabe ingene bajya inama iteze imbere igihugu. C'est le dialogue qu'on réclame, c'est le dialogue qu'on recommande. Nibaza yuko le dialogue niyo yonyine ifasha kumviriza ibiro by'umwe n'uwundi hama mugafundika ibyo mudafunditse mukabibika ibyo mufunditse mukabikora.
Nosanze
ibyo rero baza nafe ariko twubigira kandi kuzabi na keya.
Tugarutse kuri iyo ngingo nyine y'inama mpuzamakungu ijejwe umutekano, hari Abarundi benshi bavuga ko badategera ukuntu Uburundi bwaheruka gusaba ko ibiro vy'iyo ishyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi vyugarwa hanyuma ishyirahamwe ONU ikaca ahubwo riri kuri Burundi ku rutonde rw'ibihugu birimo umutekano muke. Hariho abantu benshi baribaza ko batumva neza ingene ivyo bintu vyagenze. Murashaka kuduha umuco Ambasaderi Edouard Bizimana?
Ego nagomba mvuge yuko ivyo biro ingene vyagiyeho nukaba icatumye bijaho, hanyuma umuntu akaraba aho tugeze ubu ko izo mvo zatumye bijaho ivyo biro zoba zico gihengira ngo boca bihenyesha. Hanyuma ikindi naco ibi byo biro tugawe kuvuga yuko ONU n'Uburundi ahandi bashobora guhurira cyangwa bashobora kuhaba cyangwa ukundi bashobora kuza baraganira kugira ngo batere ibibazo imbere. Nibaza yuko ata kintu kinini cyane kitobuza yuko inama y'umutekano ya Nations Unies ifata iyo ngingo yafashe, kuko nibaza ko imiryango yuguruye ngira ngo bashatse kuganira ibibazo buri ngene babigenza. Hanyuma igihugu cy'Uburundi cyaravuze yuko ubu cibanda cyane, kigomba kwibanda cyane mu bintu bijyanye n'iterambere, bijyanye n'ujya mugambi w'iterambere cyashyize imbere. Nibaza yuko batugaye imiryango ibiganiro bizobandanya bazorondera ku bundi buryo baganira, kuko n'ubu baguma baganira. Murabona abantu bone ishinzi bagenda amadelegasi aje Burundi bakaganira, hanyuma n'Abarundi nibaza yuko ibyo atacyo bizobatwara imigenderanire yimeze neza ibandanije itera imbere. Nibaza ko twe tuzokunguka ari ishyirahamwe mpuzamakungu ari Abarundi twese tuzohagira akunguko.
Ambasaderi Gamayenda uzari namwe ndabaze icyo kibazo. Iyo ngingo yashikirijwe mu gihe abantu benshi batari biteze ko iyo ngingo nk'iyo yoshikirizwa, cyane cyane nyuma yaho Leta y'u Burundi itangarije reka ibwiriye ishyirahamwe mpuzamakungu ko ibiro byayo mu Burundi bitagikenewe. Aho mwebwe muhabwa kwi
sinzi ko mwakurikiye ONU yama ishyira imbere kumvikana no kuvugana. Raporo ya Secretary General yabaye itariki 3 z'ukwezi kw'11 yari yasabwe na Conseil de Sécurité, niyo yashikirije yuko amatora yagenze neza sa Perezida mushasha, kandi akaba ubwerekire yuko Uburundi bugomba kuvugana na ONU. Ahejeje gushyira iyo raporo hakurikiye note verbale ivuye i Burundi isaba kuvugana ivyo biro niyo muriko muravuga, ariko ntiyavugiye hejuru. Yasubiye gutuma uwari mu bari bamwe babiri bari barongoye inama ya mbere kura mukuru w'igihugu Mushyantahe Envoyé Spécial muri Afrique Centrale Grand-Lac, yasubiye i Burundi kura mukuru w'igihugu. Nibaza ko ibyo bavuganye bisa n'uko byaronse inyishu, kuko muri declaration bavuga yuko bariko baravugana ingene ivyo biro vyokora gushika mu mwaka uza, hanyuma bashinge ingene rero mu nyuma yaho uburyo zogoma gukorana na ONU. Vyose mu bishanyi bajako byabaye ivyo baratumijwe umwa bararonka ishu nibaza yuko idekarasiyo yaje muri ico kiringo ironse iyo nyishu naco gituma ivuga yuko ivyo biro bizogomba bikora bajinama gushika simbona n'isariki bashinze mugabo ni mu 2021 ivyo rero nibaza yuko hazoguma umwumvikano igikomeye nukumvikana nibuterane mirarumvira mu rugo nukumvikana mukavugana niyo nzira bagiye mu naoni ni nziza rero ko nibaza ni nako inama ya ONU y'umutekano yabyemeje hanyuma rero mu mwaka uza kanzinane bazashobora kuvugana rero ngene ya migenderanire bazoba bamaze imyaka baharira baraba ingene bosubira gufasha u Burundi mu by'amafaranga n'ubuhinga bw'abakozi mu gutera imbere komeza amahoro mu gihugu n'umwumvikano ngira ngo bashyize imbere kumvikana ONU yatumye yantuma isubira i Burundi ni baza kunyishwa ironse kandi yanditse muri deklarasiyo.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM na yo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Iko mbe mwafuze ikibazo gihambaye cyane rwose nkuko twaravuze kandi tukabisubiramo Burundi bwa maburi mu njyane za politike uramaze imyaka itari mike uri muri izo njyane eka abarundi ko mwabivuze barafata inkingo kenshi na kenshi eka bagasoma ibintu ukutari kumwe bivuye cyane cyane kumwe wese ashyira inyungu imbere ziwe harageze ku Burundi utere imbere harageze ku Burundi eka burangwa mwo amahoro atari amahoro amarage itoye cyane rwose ambasaderi Edouard Bizimana abarundi bakora iki muri rusange turetse abanyapolitiki gusa kugira ngo iterambere n'umutima wo gukunda igihugu isasagare mu barundi bose
jene baza yuko ibihe twaciyemo kuva Burundi byikukira abarundi twategerezwa kuba twarabukuyemo cirwa gikomeye cyane kugira ngo ntugume dusubira inyuma nk'ibirenge n'ubu rero nibaza ko arico umuntu yovuga atari icyo twahombye hacyo twungutse muri ijo ndyane hanyuma murabona ibihugu bitagize ingorane nk'izo bigeze kure cyane mu iterambere reka mbere no mu bijyanye n'intwaro rusange ya demokarasi bigeze kure nicyo gituma rero abarundi natwe ko kukwita gashi turabona yuko izo njyana atacu zidufasha kandi umwe wese afite icyo aterera mu kubaka igihugu mu kwiteza imbere hanyuma bashira imbere inama n'ingingo cyo twumvikanye tukabikora hanyuma tukagwanisha cyane cyane ibyiyumviro byubaka by'iterambere abagiye mu mihiganwa abarundi bakabaha imigambi iyo migambi nayo ikaba ariyo batora hanyuma uwutowe agatwarira bose agateza imbere bose uwudatowe nawe akabangira akashyiramo imigambi yiwe akayinonosora akayisigurira abanyagihugu bayishimye bakamutora batamutoye naho akareka uwatowe agakora akanamufasha mbere akamufasha bakateza imbere igihugu kuko nibyo biteza iteka igihugu injyane ntacyo zungura.
Ambasaderi Gamariel ndaruzaniye ikintu abarundi bo babarakuye mu bintu byose byagiye birasubiza inyuma u Burundi ni ibihe eka kugira ngo haboneke umutima wo gukunda igihugu eka no guteza imbere igihugu ubumwe kugira ngo abarundi baze bafata inzira y'iterambere ibintu bikwiye gukorwa n'ibihe
ibintu byose no mu rugo birimo ukumvikana ukuzurizanya suko ukeneye cyo uwo mubanye aguze muca mugwana uduca bugufi ukamubwira ati tujye inama cyangwa tubaze umuntu aduhanuze no mu gihugu rero nuko iki ko turi benshi mu gihugu turengera umuryango harimo inzego zo gushyira hamwe zo kumvikana izo nzego rero zitariho atabaho ubyawe jewe ndakomenda kuruta ndakumira niho bihera cyangwa ngo ziba ubu ni twebwe aho niho bihera inzego z'inama n'ikigo rero nizo zikomeye zitegereza gukomezwa sinzi rero ko ziriho mu gihugu ko zikomeye mu gihugu ngira abandi bose bazomfasha muganga baragihambaye n'inzego z'inama y'ingingo kuva hasi gushika hejuru urwego rucunjurira n'uruhe n'itumvikana tukazubaka tukazishinga mu mategeko hakaba rero inzego zo kuzuriza n'izo guhana abarenze amasezerano n'abarenze amategeko akunda kubyita ubutungane gusa ubutungane si imanza ubutungane ni ukuzuriza abatumvikanye iyo abantu bagomba kugira kubaka ibarabara bica mu mihana y'abantu rigaca mu matongo y'abantu bajya inama bati uwo bitwaye ubwatsi ngo nitumutumbuka gute na leta ntikwigira n'abantu rero indwara y'abarundi gusa ni uko abarundi bamukiwe iyo ndwara gusa n'indwara iri hose abatumvikana hari n'inzego z'inama n'ingingo iyo zirenze naho hari n'inzego zigaruba n'inzego zuzuriza n'inzego zihana izo rero ngira ngo twicaye tugomba gutera imbere twese kuko n'igihugu ni kimwe izo nzego tukazishyiraho nibaza ko twotera imbere mu minsi iza ni ya dialogue basaba kandi birirwa barayivuga bose ariko ntibarenza rumo dialogue inama itabaye mu gihugu ni ukurasana bazorasana batemana imitanga niyo dukwiye gukorera ko leta rero niyo rwego rukuru ruri imbere guteza imbere gukomeza inama n'ingingo abantu barakurikira ndabisabye rero leta kandi nibaza yuko muradazumva amajambo menshi mukuru w'igihugu avuga ko inama n'ingingo no kubahiriza ubutungane ari zasaba nibaza yuko rero hakwiye gukomezwa inzego zikora ibyo byuzuriza abashwaniranye ntibarinze gukubitana kugira ngo mujye gutabara izo nzego rero uwa mbere abishinzwe ni leta none uniyemeye kuyifata kugira zijeho yugurure ibaze abo bari kumwe mu Burundi ibaze abayifasha mu makungu kandi noneho mbona n'ejo numvise harabaye inama kwa perezida y'umuserukira umwe wabura ni byiza cyane ibyo kumbure yayimaze iminsi bitariho izo nama rero zizofasha nta kibuza igihe twese zikurikiye mugabo kugira ngo urya ntarimwo kandi ari umurundi ntibishoboka n'ibi izi nama n'igihugu aza mu nzanzo babwira uko byibaze
rero uko utabona kumwe ibintu abarundi bateza kubona kumwe n'ibintu bimaze igihe kirekire kandi nkuko ambasaderi Gamariyeri Ndabuzabye yabivuze ntibiri mu Burundi gusa reka hariho n'ahandi mu bindi bihugu byo muri Afurika usanga abanyagihugu bacanamo ikintu cyo bagicanishamo abanyagihugu ni ikihe hari nk'umugani mu Kirundi bavuga ko ubutemuguyiwe umutizi muhoro hariho nk'abantu baba bashobora kuba bafatiye ukuntu ubwo bumwe ubwo kuzuzanya ubutungane bitariho akaba ariho ba binjirira mu gutuma n'abanyagihugu mu bihugu bitandukanye cyane cyane zo muri Afurika bacanamo
rega hari umugani baca mu Kirundi ngo iyo imyenge y'uruhongore yiriye ngo itera amero impyisi nibaza ko babivuze neza cyane kuko nishobora gusa nuko ubutumwa bwo mu Kirundi iyo babonye yuko rero namwe hari ibintu bibagoye hari n'ingorane mu itera kandi umengo nategezwa kubona yuko ari ingorane ziba hanze nagomba gutorera inyishu aho kuba utuma muja hamwe ngo murondere umuturama bikabatera kujyana abandi bashobora bati ahubwo reka tubafashe muryane hanyuma kandi urabona nabo nyine baba bafite inyungu baba bafite barondera hafi y'ibihugu byacu ngira ngo murazi ko igihugu cyacu kirafise ubutunzi butari buke gafite aho kiri mu karere nyene gihagaze nibaza ko hari ibintu byinshi hari n'ubutunzi twe tutazi abandi bazi ibyo rero babonye muri hamwe mwumvikana birabagora kubateranya mugabo iyo babonye namwe mutumvikana akantu gatoyi gatuma muturira igihugu kandi kari gushobora gutorerwa inyishu aho muba mubakamire muco urumva rero nico ni somo abarundi twokuramwo tukabona yuko dukwiye kubungabunga igihugu cyacu tutakibungabunze hariho abandi babikeneye bashobora kugifata natwe tugasubira mu buja
ambasaderi Ndabuzabye mwavuze neza cyane rwose ko injyana cyangwa ingwano cyangwa amatarati ari mu Burundi atari mu Burundi gusa n'ahandi ariho ku bwanyu ibyo byose biva kuki kuko izo njyana cyane cyane tuzibona mu bihugu byo muri Afurika
muri Afurika gusa abanyafurika dukunda kwitera ingorane ni hose ingwano z'amahose ntizahereye muri Afurika
aho zigwiriye cyane cyane
tutane gatoya mu Burundi naho nyine ikibazo ni uko ugomba ko mugenda umubanyi ukamugira umwana umuntu yari akeneye gusumba ibiharage iwanyu akabura hasi ashafashe uwundi kugira bimu navuze ibiharage n'ibintu byoroshe abantu bose bokumva mugabo iyo ufise inka nyinshi ukazishwaniramwo n'abana bawe abandi bagufasha kuzigura kukibuzi bashaka bakagitwa aba mugasigara mutagira inka mugasubira gusubira gutangura mu nyuma mwarya n'ubu rero nta muntu afite umugambi wo kujya gusambura abarundi gusa kwe icyo kibazo aba namba afite umugambi yuko yohakuritera imbere utamufashije mugabo akaguca inyuma naho nyine hari amategeko niyo turenga mu bifaransa zigari za corruption ninde yomfasha ngo ndonge iki Burundi ndaciye ku mategeko wa wundi ngo ukumbure noronka faranga kenshi kuruta abandi akarenganya ry'igihugu ikagenda kuko ngo akuyeho duhera dukeye ibita corruption baronka amategeko aba adakomeye kugira ngo ubuze kubigira ayo mategeko ni kuyashinga leta ikicara bakayashinga akamenyerwa na bose ntayariho ayo mategeko yari atabayeho nubaze gucamwo kuko hari abashaka entere ibyo rero ni ikibazo cy'abarundi ntitwaza abanyamahanga ntitwaje abavuye ahandi nuko abari icanzo binjiriyemo twabagiriye bicare leta ije imbere ayo mategeko ashingwe baganire n'abajya bajya abantu bavuga rumwe ntibatangiye ivyiyumviro gusa babishyire hamwe hanyuma baronke ivyubaka bumvikanye bizobuza n'umunyamahanga kubinjirira ko azobasaba guca mu irembo mukuru bitagenze gutyo aturuca mu canzo kuko mwakimuhaye ibigoye rero biri iwacu amategeko akora ivyo bintu tuyasubiremo tuyasinge leta niyiri imbere kubikora kugira ngo babure aho baca bazoce mu irembo twagize ntibace mu canzo canke mu gitongo kiri hanze
mu gusozera ambasaderi Edouard Bizimana mwihweje ukuntu abarundi bakiriye iyo ngingo ya ONU mu buryo butandukanye hakabaho n'abavuga ko ONU irahemutse kamumotera abarundi n'akahe kugira ngo nk'uko twabivuze muri kiganiro baze babona kumwe ibintu byose byoshira imbere neza y'Uburundi n'abarundi kamumotera abarundi cyane cyane abanyapolitiki muri rusange n'aka
yego kama no batera nuko boshira inyungu z'abanyagihugu imbere bagashira igihugu imbere hanyuma umwe wese ahaherereye agakora ibishoboka byose kugira ngo amahoro n'umutekano n'iterambere birame mu gihugu ibibazo navyo byaba bihari bakicara bakabitorera inyishu bakaganira kuko ibibazo mu gihugu byamaho nta gihugu kigurya ingorane mugabo igikuru ni ingene abanyagihugu abatwara abatwarwa n'abagenzi babo babyifatamo bakabafasha bakatora inyishu batarinze kurwana kubiganira nabi nicyo gikuru cyane cyane hanyuma ngira ngo nagomba ngire ko muvuga hari gusozera nsozere nshimira inama ijejwe umutekano ya ONU kuri iyo ngingo yafashe hanyuma bagenzi bose bafashije kugira ngo iyo ngingo ishikwe ko abarundi abagenzi b'abarundi bose bitanze kugira ngo icyo kintu gishoboke ndabashimire kandi nongera nkeza abarundi kuri iyo ntambwe bageze ko itubere intambwe yo kubakira ko kugira ngo tubandanye duteze imbere igihugu cyacu
murakoze ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye abarundi batari bake barifuza amahoro barifuza iterambere ariko haraheze imyaka myinshi cyane rwose uburundi butera intambwe imbere bugasubira izindi nka zibiri inyuma akamumotera abarundi muri rusange cyane cyane abanyapolitike ko nibafite uruhare ruhambaye cyane rwose mu mutekano w'igihugu eka n'iterambere akamumubatera muri rusange mu gusozera naka
cyo no saba nuko iyi nama ishinze amahoro n'umutekano mu isi yatanze impanuro nyinshi ikindi ni ukuyamera nuko uko umukuru w'igihugu yugurura amarembo aje inama n'abaje biratuma twizigira yuko byobandanya no mu nzego zindi z'igihugu kuganira nawe bikahora dufashanya byotuma babona kumbure neza imbere ingene ikibazo turimo cotega inyishu ibyo rero leta yibandanije nk'uko iyo nzira y'ukugurura nibaza yuko n'abandi bavuga ngo sinemera abayirwanya jewe nemera abababajwe n'ibyabaye bagomba inzira yo gusubira mu bandi leta niyugurura amarembo ivugane n'abo bantu yuguruye amarembo ikavugana n'abantu kuko niyo ifite intahe niyugurure amarembo abarundi bavugane bose cyane cyane bo kwisunga izi mpanuro ziri muri iyi dekarasiyo ya konseri sekiritirati kuri iki bavuze twebwe turenze akarimbi hehe twe twogira gute kumbure motori yishu ihuza kugira ngo uburundi abarundi bose baje hamwe nicyo turondera nosaba rero yuko abahitani ubutegetsi bose mu gihugu boraba uburyo boje inama bose nkuko babwiye bahanuye kugira ngo turondere inzira yuko abarundi bose nta kumugozi umwe ngo dusubire mu nzira y'iterambere twoye kwimbana kandi atatwe twahora dupfa bikekana umwikeka ugwe mu barundi habe ukwizigiranira n'uko yahaga byose biba rero mu nama nini nkuko ndaguze niko badusabye gukora muri konseil de sécurité nibaza ko leta ibikoze igahamagara abo batangiye imvugo y'ubu ati turi inama turare ikidutanya dushyire hamwe ubizobafasha n'izindi nzego zo mu isi zibafashe simbona ingene bokwanka babafasha gutora amahoro mu gihugu ndasabye rero ndabasagatagiye inama n'ingingo iba ariyo bacamwo kugira batore inyishu y'ikibazo turimwo kandi byonya
bikamahoro muvuga kuje inama muriko muvuga ibiganiro nkabijya byahora biba yarusha
ibiganiro biba uko bene zo babishaka uko bavyemeje ako beya ntuko yemejwe n'abarundi suko rero bayahuye yarusha aba barundi bagiyeyo barayemeza kandi tumaze imyaka cumi mu mahoro usanga abarundi babona bagiye inama handi barayigira ntawe izobabuza kugabana inama n'ababanyi kugaba inama ibe yo kuja inama kwemeranya kuja inama bazemeza batora aho bayigirira n'ingene bayigira igihambaye uko bose mushaka kuja kugira inama ingene botega ubwoba n'inama yabaye hati y'imyaka mirongo ibiri mugabo yari yazanye amahoro mu gihugu kandi n'amafunga aravyemera ariko bagomba kugira inama baje inama nawo nibayibarire babwire abariko bari kumwe barondere inzira y'amahoro mu gihugu c'u Burundi nibo responsable nibo benegihugu rero kizova ngo kizofasha dushikire
ambasaderi Edouard Bizimana abarundi baje inama gute zogenda gute zari nk'ibiganiro nkabigira byabaye yarusha canke ahandi
ubaje nibaza yuko ingene byogenda nobideha ko cane mugabo igikuru ni uko bumva ko ico kintu co kuganira cyo kuja inama n'ingingo kuja hamwe bakavuga bati aha iki kintu nikibeze neza tukigorore twarenza karindi tugarukirize na aho bobigiriya hose igikuru ni uko byoba kandi cyane cyane bikaba byisunze yuko igihugu kiguma gitera imbere ariko hari akantu gatoyi nako tuvuga gatoyi tuguma tuvuga ngo leta niyo itegerezwa kugira ibintu n'ibindi kuko leta nayo irafashwa harabavuga ariko baba basanga basanga bitera kuko iyo umwe avuga ati njyewe ntibindaba umutekano w'igihugu ntundaba leta nayo ikavuga iti umutekano w'igihugu nanjye ni bose ugomba umwe wese agafite umukara bwiwe ni ukuri nibaza yuko atavuga ngo ni leta gusa ni leta ikora ibi itegerezwa gukora ikora ibi twese umurundi wese arafite ibyo ategerezwa gukora kugira ngo igihugu kigume gitekanye abanyamigambwe amashyirahamwe yikorera ibyabo umwe wese ku giti cyiwe nibaza ko afite icyo yoterera
ambasaderi Edouard Bizimana murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio hejuru y'Amerika
ego ndabashimiye cyane murakoze
ndabashimiye namwe ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye ku kanya mwahaye kugira ngo mugane ni radio hejuru y'Amerika
murakoze Frederic
murakoze namwe murakoze mwese turashimiye kandi n'abanyu wanyu bose radio hejuru y'Amerika baduteze amatwi mu kiganiro muri sanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese Shalina nina future writer.